Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 19 Kigarama n'umwaka wa 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye imwiriho canke mwaramutse bivanye naho muherereye iyo n'iryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Minisha makuru wa kenyezi wa gira ijana mbanguri ngui watuka mwibuku mtanukanya vya Afrika kuno wakabiri kene kerezo ya chumi nakabiri Kigarama wala nikie minisha makuru Sandra Muhoza kubwa ndiko voku mwuchikikila aho wasaba ko yore kubwa ata krize kusaba kukata kindi yari karazila ata munga uro kuminyesha makuru Mwigi huku jejuwe agateka kazi na mwusenje hashi ustabarita kuyo kumulira mwuzi zawa kongomani ba hongi mwurundi kule imbiwe mwurundi buhana ni chuki huku cha Kongo kibzio piashkiri jwe kuno wakane ni mkulu mwo mwui matempeze nyaboho aho asaba ko aho hose vishobo ye ugarukira kuzi mwuzi mwuko zivai honari Abanyagihugu bitura ivuriro rya Kiyanza muri komine Muyinga basaba leta ko yugarukira iryo vuriro bavuga ko iruhande yo kubura imiti iyo bagiye kwivuza kuri iryo vuriro n'abaforoma rifise ngo bagiye kwa muganga baratonda bakanama n'ayandi mu kanya samikasi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasubiye kwa ndamutse kuri no wa kabiri genekerezo rya 12 Kigarama umwaka turimo hamenyesha makuru b'abakenyezi 17 baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika barandikiye ikete ryo gushyigikira umenyesha makuru w'umurundi kazi Sandra Muhoza afungiwe mu munyururu mu ntara ya Ngozi. Abo bamenyesha makuru barerekana ko Sandra Muhoza ariko ararenganywa azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru bagasaba ko yorekurwa vuba atakirinze gusabwa n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kibokora.
Abo bamenyesha makuru b'abakenyezi bavuga ko baguye mu gahondo habumviye kumenyesha makuru Sandra Muhoza asabwe gufungwa amezi 2011 hakaba hari mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze 2024. Munyuma yaho abo bamenyesha makuru bavuga ko bari bashimishijwe n'ingingo ya sentare isubiramo imanza y'ubujumbura yo kuwa 30 ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka turimo 2025 ingingo yari yakuyeho icaha Sandra Muhoza yagirizwa. Abo bamenyesha makuru mu nyuma ngo baciye batangazwa n'uko abategetsi bo mu butungane baciye bamushyira ko ibindi byaha bishasha. Abo bamenyesha makuru b'abakenyezi bava mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika bakabona ko ifungwa rya Sandra Muhoza riteye kubiri n'amategeko kandi ishinege n'abandi bamenyesha makuru b'abarundi mu mwuga wabo. Abo bamenyesha makuru benshi bavuga ko ari ababyeyi bafite abana bazi nyine bibabaza igihe umubyeyi nka Sandra Muhoza abatari mu muryango wiwe n'abana biwe na cyane cyane mu gihe himije iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushasha. Abo bamenyesha makuru bavuga kandi ko bumvise ko Sandra Muhoza afite indwara imutuma adatambuka neza bakavuga ko ahanzwe n'ingorane nyinshi kandi ari mu buroko. Bamumenyesha ko abamenyesha makuru muri Afrika no mu makungu bamushyigikiye muri ibi bihe bigoye arimo. Mbere ngo hariho abamenyesha makuru benshi biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kurekurwa vuba bwango atakirinze gusabwa. Abo bamenyesha makuru bifuza ko mu minsi mike iri imbere umenyesha makuru Sandra Muhoza azore kugwa agasubira mu muryango wiwe hanyuma agasubira mu mwuga wiwe wo kumenyesha makuru.
Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kandi na muntu mu Burundi sindi yashe usaba leta kwimurira impunzi z'abakongomani u Burundi bwakiriye kure y'imbibe z'igihugu bavuyemo bongere bose bashigwe ku ntonde biciye mu muco nk'uko amategeko agenga impunzi abategekanya. Yashikirijwe n'uburongoye umugwi sebye hashe mu itangazo uwo mugwi wasuye kuri uyu wa kane inyuma yo rwendera hashikiye izo mpunzi z'abanye Kongo Martin Blaise Nyabuho aburongoye asaba ababishoboye bose kugira uko bashoboye bagarukire kuri zo mpunzi kuko ngo zibayeho mu ngorane zidasanzwe.
Umutekano muke muri rusangi utewe n'indwano hagati y'abasirikare ba Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo FARDC n'abarwanyi biyita M23 utumye hari abantu benshi cyane bateshejwe izabo muri Kamanyola, Ruvungi, Katogota, Sange na Uvira. Abo rero baguma biyongera kuza gusaba ubuhungiro mu Burundi. Mu bijanye n'ibikorwa bitwega harimo no kuvugira abahunguka hamwe n'abasaba ubuhungiro. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uhejeje kugendera mu Kabezi, Gatumba hari ivugizo n'icishemere mu Cibitoke ngo wirabire ivyo byose bikenewe ngo abo bantu baronke imfashanyo yihuta cyane maze agateka kabo ntigahungabane. Byarabimenyekanye ko hari abantu bagera ku 70,000 binjiye mu Burundi gusaba ubuhungiro, muri abo abenshi n'abakenyezi, abigeme n'abana. Bari mu ngorane nyinshi cyane, ibyo kurya n'intica ntikize, uburaro ntibushemeye namba, amazi n'isuku ibereye ntibiharangwa, ibikorwa by'ubuvuzi ntibigwiriye cyane aho hantu. Kubera ivyo byose, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH usavye leta y'u Burundi ko yokwimurira abo bantu bose kure y'imbibe igihugu c'u Burundi gihana na Kongo. Usavye ko abo bose basaba ubuhungiro bo kwandikwa biciye mu muco bene umurango babona nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH usavye mu kurangiza inshuti z'u Burundi na cyane cyane abakora mu bisata byo gutabara abahuye n'ibiza ngo babanguke n'ingoga kugarukira no gufata mu mugongo abo bantu cyane cyane abo bakenyezi, abigeme, abana n'abageze mu zabukuru mu kubashira imfashanyo zikenewe.
Bamwe mu banyagihugu bitura ivuriro rya Kiyanza komine muri komine Muyinga mu ntara ya Rabuhumuza bavuga ko batise ikibazo cyo kuronka imiti kuri iryo vuriro. Iyo bagiye kwivuza ngo babwirwa ko ata miti iriho bagaca bandikirwa urupapuro ordonance kugira ngo baje kuyigurira mu mwangazini y'imiti nayo nyene ubwayo atayo ngo iba ifise. Abo banyagihugu bavuga kandi ko iryo vuriro rya Kiyanza rikeneye abaforoma kuko iyo bagiye kwivuza ngo barindira umwanya munini cyane kugira ngo babonane na muganga basaba leta kubaronsa imiti be n'abaforoma bakwiye. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Aho ku ivuriro rya Kiyanza ngo ntibariko baravura neza abagwayi nk'uko bitegerezwa biturutse ku bukene bw'abaforoma be n'ubukene bw'imiti nk'uko byemezwa na bamwe mu bagwayi bagitura.
Abagwayi twitura ivuriro rya Kiyanza turafise ibibazo bijanye ahanini n'ubukene bw'imiti be n'ubw'abaforoma. Tugiye kwivuza twirirwa tugangaraye kubera abaforoma ari bake cyane ku buryo umuntu yashitse ku ivuriro nk'isaha zitatu z'agatondo usanga abonanye n'umuforoma igihe cy'isaha zitandatu cyangwa isaha indwi. Ikindi kibazo tubona kiduhanze ni ibura ry'imiti kuri iryo vuriro ryacu dusanzwe twitura. Ubu ugiye kwa muganga na muti w'inzoka canke wa malariya ushobora kuharonka, umuforoma aca yihutira kukwandikira urupapuro ukaja kurondera umuti mu mangazini asanzwe adandaza imiti nayo nyene atako yifashe. Dusaba leta gutorera umuti ico kibazo kugira ngo dushobore kwivuza byoroshe.
Abajeje intwaro muri zone Kiyanza nabo nyine baremeza ibyo bibazo cyo kimwe n'abanyagihugu. Umukuru wa zone Kiyanza Jeremy Ngendabanyikwa asaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu gushigikira iryo vuriro mu kurironsa imiti hamwe n'abaforoma bakwiye.
Muri zone ya Kiyanza amagara y'abantu n'ukuri turimo turaraba nko muri iyi minsi turabona hari ikibazo kijyanye n'uburwayi butandukanye cyane cyane malariya kubwabo kenshi intambamye ituma amagara y'abantu yifashe nabi ngo mbaye yuko atambitikwiye iri mwayo mavuriro kuko niyo bishyitse umuntu agwaye akaza kwivuza cyukuri aragenda bakamugira ibipimo asanze agwaye malaria cyakamutori mu ngwara kagagaza yuko atamiki hari bakaca mu kagende muri farmasi kugura iyo miti twasaba abajijwe amagara y'abantu twasaba bakaraba bakongereza imiti mu mavuriro nubwo nabaganga menga sikirenga nabo nyene kujanye gukurikirana abagwayi bagwaye ari benshi mugabo bakatwongereza imiti hanyuma bibaye ngombwa n'abaganga bakatwongera bakabongereza kugira ngo igisasu cy'amagara y'abantu turabe yuko cyo baracyifashe neza.
Ubukene bw'imiti cyangwa bw'abakozi ntibwibonekeza ku ivuriro rya Kiyanza gusa ngo ni ikibazo rusangi mu mavuriro atari make muri komine ya Muyinga.
Inzamba
makuru ajanye n'ubutunzi naho ishiranye parseme irashimishwa no kubona leta iherutse gusubiramo amafaranga ikoresha inyuma y'amezi atandatu ngo kuko bituma ibona aho bikorwa iyemeje bigeze. Fustendi Kumana arongoye ishiranye parseme yabona ko imbere y'ibyo subirwamo hari hakwiye kubanza gusohoka icegeranyo cy'ingene amafaranga yo mu gice cya mbere yakoreshejwe. Fostendi Kumana avuga ko hari inzitizi zikihari zituma amafaranga leta ikoresha atiyongera. Tumutega amatwi.
Irahari ibijyanye n'amarigabanuka ry'ibintu tugurira hanze z'importation kubera amahera y'agaciro ataboneka neza ku rugero rushimishije. Hari ibijyanye n'inflation duga ry'ibiciro rituma urudano rutagenda neza mu gihugu abaguzi bagabanya ubushobozi bwo kugura. None amatagisi ari ku bidanazwa usanga abantu ntibari kubaragura neza. Hari ibidanazwa bikenye byahora bituma tagisi aboneka nk'ibidanazwa bya Brarudi. Hari ibijyanye n'icyo bita ekonomi sotere nirabona nk'ibitoro biguma bigurisha ngo usanga ntibiriko biratanyuka amatagisi. Hari urwo rudanazwa nyine rw'amadovide rukiri mu ntuze rutaboneka. Hari ibintu byinshi usanga leta irashobora gukora ko amatagisi biguma muri ekonomi informel. Ibijyanye n'ubusho bugomba byerekana by'ama exoneration aguma ari menshi mugatubona leta itakiri kirabikora ko. Hari ibyo tubona ama taxes sur la fortune twavuze ko yoja kubiri ya rifisi mayirizite abantu baguma batunga umurengera cyane bubaka amaparcel hirya no hino atanu bagura ibitagenda kandi utabona taxes ariko arabitangira ko. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kwihwezwa neza. Mu bijyanye na depense naho amafaranga gena kwarukura yuko amafaranga yo ku muzima bwa misi yose kubara yuko agabanuka. Bimwe by'ama avance ya BRD amahera baza baratora muri BRD atacafatiye ko mukorosha ibintu bakarako byagabanutse. Na raporo ikabyerekana. Bimwe bya project program budget program n'ingene amahera karakora ku migambi y'iterambere bikagaragara.
Kuri Fostendi Kumana avuga kandi ko mu gihe hari integuro nshasha ijanye n'itunganywa ry'intwaro mu gihugu hari amafaranga azuca mu makomine no mu ntara. Ayo nayo ngo ategerezwa gukurikiranwa ko ariko akoreshwa neza n'ubunyene kurikira Faustin Ndikumana.
Ku bijyanye nayo niyo n'ukurabira ku ntegura ku ngene itunganya ry'intwaro nshasha nabyo birumvikana ko tubonye twari twabisabye ntibyumvikana ingene bije yaguma iteguye itegeko ryubatse ko ryahora kandi hari amahera azotangura kujya gukorerwa mu makomine aduga mu makomine no mu ntara. Gusa dukora ko nawo nyine amategeko bayateguye neza bisigura ingene bizogenda ingene za kontrole zogenda kapasite finansiyere y'ubushobozi bwo kuyatunganiriza mu makomine logistike amalogisiyeri y'ukubikora n'iki n'ingene za kurde konjoja kuyakurikirana kugira barabe neza ko amafaranga kontrole y'amafaranga ariko arakoreshwa neza mu makomine zoba yaduzemo. Hame kimwe kama turiko turagaruka ko ni kimwe cyita programme d'investissement public ni kwerekana cyane cyane ibirwa remezo infrastructure yemwe igihugu kitariko kirakomeza ama infrastructure mu gihugu amabarabara n'ibiki ibintu byinshi bijyanye n'ama infrastructure nta terambere kiko kirajamo. Harakwiye ko hariho programme d'investissement public izereka Abarundi ibintu bizokorwa muri ico gisata aya mazu ya leta azubakwa aya mabarazo bayaheze ibyose by'ama internet bakagicura bikorako twarumvise nk'ibyo by'ikibuga cy'indege ngo cy'ubugenda na cyo kigira cyihutigwe kubakwa ni vyiza cyane aho kubona cyari cyaratebwe n'ibyo bintu twamaze tuvuga yuko usanga imigambi igenda ikaziba amahimbe ikagenda ikaziba amazima yongo. Ikibuga cy'indege cya kabiri kirakenewe uravye ni geopolitique turimo nk'itore na twategeza gucaberekana amafaranga iki soko bizogenda gute ntibiguma ari ibintu bikorerwa mu kinywabi.
Inunga hatuche dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yompi gashimira na bagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kubaturukaniza mugire aho mwamugahoye mubanye mu byanyu nagahwana.